Tuwashimire ko muzindutse mwumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Amashami yigenga arenga 40 akora mu gihugu cy'u Burundi asaba kutongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe muri ico gihugu.
Turemeza ko agata y'akazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twitumura protest special kuko atakintu na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politique yo guhiga akazi.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Folicon F rimwe mu mashirahamwe atipfuza ko Fortuné Gaétan Zongo atongeregwa ikiringo cyo gukorera ku Burundi nk'intumwa idasanzwe ya ONU.
Rigiteka yashoboye kwegeranya abantu novuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,850.
Uyu nawe ni Encher Niko yagize na watwara ishamwe Ligue Iteka riri mu mashirahamwe yipfuza ko ikiringo cyo ntumwa ya ONU mu Burundi cyongerezwa. Turabigaruka ko handi hato mu yagezweho igeni no ku isi. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yipfuza ko urubanza rwiwe ku bijanye na dosiye y'amatora yo mu 2020 ruburanishwa ku mugaragaro. Navyo nyine twebe bateguriye. Naho muri Niger abatembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu basaba kuganira n'u Bufaransa. Idonido ni mukanyisasi. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Reka amakuru yacu tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump yahoze ari president asaba umucamanza gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacaha kigamije kumubuza kuvugira ku mugaragaro ku rubanza rwiwe rujanye n'amatora yo mu 2020. Thomas Kamilindi.
Ku itariki ya 15 y'uku kwezi umushinjacyaha wihariye Jack Smith yandikiye umucamanza Tania Chatkan ukuriye urubanza rwa Trump muri kiko rwa mbere rw'akarere ko ku rwego rw'igihugu ka Washington DC. Yamusabye guha Trump itegeko ryo kumubuza gutangaza ibintu bya rutwitsi, ibinyoma n'ibitera ubwoba abatangabuhamya, abanyamategeko, abacamanza n'abandi bantu bose barebwa n'uru rubanza mpanabyaha. Asobanura ko ibyo Trump atangaza bigamije kandi gutesha abaturage icyizere bafitiye ubutabera. Ati iri teka ryarinda ubusugire bw'urubanza n'abaturage bagize urukiko rwa rubanda bita jury mu Cyongereza. Kuri uyu wa mbere abavoka ba Trump nabo bandikiye umucamanza Chatkan bamusaba kwanga ibyo umushinjacyaha Smith yifuza. Kuri bo kubyemera byaba ari uguhonyora uburenganzira bwa Trump bwanditse mu itegeko nshinga bwo kuvuga no gutangaza ikimuri ku mutima. Umucamanza ntaratangaza igihe azafatira icyemezo.
Thomas Kamilindi, urakoze. Hagataho Uburusiya bwashize president wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku rutonde rw'abantu baronderwa. N'ubu turacari kumwe na Thomas Kamilindi.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu y'Uburusiya itangaza uru rutonde ntivuga impamvu yarushyizeho umucamanza Piotr Hofmanski. Iravuga gusa ngo Hofmanski Piotr Yosef umunyapolonye arashakishwa mu rwego rw'amategeko ahana y'Uburusiya. Mu kwezi kwa karindwi gushize Uburusiya bwashyize ku rutonde rw'abo bushakisha abandi bacamanza babiri ba CPI, uwitwa Rosario Salvatore Aitala ukomoka mu Butaliyani n'umutegarugori Tomoko Akane ukomoka mu Buyapani. Naho mu kwezi kwa gatanu gushize bwari bwarushyizeho umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan. Bose uko ari batatu bashyize umukono ku mpapuro zo guta muri yombi president w'Uburusiya Vladimir Putin mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. CPI imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byo gushimuta abana ba Ukraine.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Umushikiranganji ajeje gisata c'ingenzi muri Israel ejo kwa kabiri yaragendeye Arabia Saudite. N'urugendo rwa mbere rwakoze n'umushikiranganji w'igihugu ca Israel mu Arabia Saudite inyuma y'imyaka myinshi. Fidel Nyongabo.
Urugendo rw'umushikiranganji ajeje ingenzi muri Israel Haim Katz rubaye mu gihe ariko haba ibiganiro hagati y'igihugu ciwe na Arabia Saudite. Ivyo biganiro bifise intumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Katz azokwitaba ikoraniro rihagarikiwe n'ishami ry'ishirahamwe ONU rijejwe ivyerekeye ingenzi ku isi rizobera muri Arabia Saudite mu rugendo rw'imisi ibiri azoba arimwo muri ico gihugu. Katz yavuze ko igisata c'ingenzi gihuza ibihugu. Yongeye avuga ko gufashanya mu gisata c'ingenzi bishobora gutuma ibihugu vyumvikana kandi hashobora kubitera mbere mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaratangaje mu rugendo yarimwo mu ndwi irangiye I New York mu nama rusange ishyirahamwe ONU ku masezerano yo kunagura imigenderanire na Arabia Saudite ashobora gupfundikwa vuba. Ejo nyene umuganwanye n'ingoma wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman Al Saud yabwiye televiziyo yo muri Amerika Fox News ko uko iminsi igenda ariko batera begereza amasezerano yo kugirana imigenderanire myiza na Israel. Ejo ku munsi wa kabiri kandi ambasaderi wa mbere wa Arabia Saudite muri Palestina Naif bin Bandar Sudairi yashikirije perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas impapuro zimugena muri ayo mabanga hari mu rugendo rwa mbere yagize mu ntara ya Cisjordania Israel yigaruri.
Nari nabice ku masonga nkitangura abategetsi b'abasirikare bakoze coup d'état muri Niger basavye kuganira n'u Faransa kwijanye n'ingingo y'ico gihugu yo gutahukana abasirikare bacu. U Faransa utangaza ko buzoba bwahejeje ico gikorwa mu mpera z'uno mwaka. Fidel Niyongabo.
Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere abasirikare bayoboye Niger batangaje ko ikirangaminsi ku ngingo y'Ubufaransa yo gukura abasirikare bayo muri ico gihugu gitegerezwa gushigwaho mu biganiro n'amasezerano yumvikanywe ko n'impande zombi. Ku munsi w'Imana Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe kizokura ambasaderi wacu muri Niger. Abategetsi ba Niger barakiye neza ivyatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron batangaje ko ari intambwe ikomeye kubijanye n'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Barindiye ko abategetsi b'Ubufaransa babishyira mu bikorwa. Perezida Macron yari yashatse kugirana imigenderanire idasanzwe n'igihugu cya Niger. Yamara gukorana n'icyo gihugu mu bya gisirikare byararangiye. Perezida Macron yatangaje ku munsi w'Imana ko abasirikare bayoboye Niger batagishaka kugwanya iterabwoba.
Ijuri ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kumakuru agezweho ijyana ino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amashami igenga renga 40 hakorera mu gihugu cyo Burundi yandikiye ONU n'akanama kayo kajejwe gateka kazi na muntu asaba kwikiringo c'intumwa y'iryo shirahamwe mu Burundi kitohirahira ngo congerezwe mu kwezi kw'icumi kuza. Ayo mashirahamwe abona ko iyo ntumwa atakindigamije atari gucafuza igihugu. Harandi mashirahamwe ariko hakora hanze nayo asaba ONU kugumiza ijisho ku Burundi biciye kuri iyo ntumwa. Inkuru twaza Pierre Claver niyo nkuru.
Aya mashirahamwe arenga 40 adahana ivyicaro vya politike mu Burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ivyatsi yivuye inyuma iciyumviro co kongereza ikiringo co mwaka c'intumwa gicirahamwe mpuzamakungu ONU mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Muri ayo mashirahamwe harimo ayaranira agateka kazi na muntu nka Ligue Izere Ntiwihebure, Piske Burundi, ayaranira agateka k'abanyororo nka Association Ntabariza, ayagwanya urudandazwa n'inyorozwa ry'abantu nka ONLCP Wetonfrère, ayaranira iterambere nka CODIP, ayabashingwa manza, ayaharanira agateka k'ubwoko bw'abatwa, ayugwaruka, ayaharanira amatora meza na demokarasi, ayagwanya umugera wa sida nka CAPES Plus, ayaranira ineza y'umwana n'ayandi. Abayarongoye bahamagarira ONU mu rwandiko bayirungikiye n'akanama kajejwe agateka kazi na muntu ka ONU kudahirahira ngo bagwe muco byise umutego w'abansi b'igihugu mu kongereza ico kiringo mu kwezi kuza. Ku izina ry'abagenzi we Gerard Yakizimana twarishya mu Folicone F rimwe muri ayo arabisigura kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
No musi tubugana turemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twitumura porte speciale kuko atakina na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politique yo guhiga kazi no kwerekana ko ibintu bitagenda.
Kuri bo Uburundi bwarateye intambwe cyane muri ico gisata ndetse n'umukuru w'igihugu ico gisata kiramurajishinga batanga uturorero kuko zicaha agihanirwa naho yo bari mu magambwe uri ku butegetsi
haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare. Iri zose byerekana ko ibikorwa byose bitadate kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nivyo ntagugu na kimwe gatate kazi na muntu kifata n'ibyo nakwijana hari ivyo gukora ariko byukuri igikenewe nuko kandi banda yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza
ubwo rwandiko ruje mu gihe akanama kadejwe agateka kazi na muntu kawo ni kari mu nama idasanzwe igira 54 i Geneve mu Swiss gushika mu kwezi kuza kw'icumi naho biruko bagenzi babo bagwiriyemo abakorera hanze bobo babona ko hamwe amakungu atogomeza ijisho ku Burundi n'ivyahuha byo huhuka runani fyakat FIDH Human Rights Watch Amnesty International nayandi akorera mu karere ni Buraya asigura ko iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ririmo ubwicanyi kuboreza igufa abantu abagenda mazima yongo n'ibindi leta y'amakenga kuko ribangamiye abatavuga rumwe na leta n'abarani agateka kazi na muntu ashire niko yagize atwara igiteka ku izina ry'abagenzi we yabwiye ijwi ry'Amerika ko igituma bacifuza iyo ntumwa ari uko nk'akarorero abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka itatu iheze
aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,185 amabi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isabishimitse yuko iyo ntumwa yawo niyo kongukiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo
muri raporo yiwe yashekereje mu nama iriko irabere Geneve ijwi rya Amerika rifise intumwa yawo ni Fortune Zongo Gaeta nawe nyene yaremeje ko agifise akazi muri ico gihugu kubera iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa haracyari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturajishinga kandi wamenga nibisanzwe hame no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa kibaba umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamije yatubwiye ko ataco barashima kubivuga ko kuvagenwa mu mpera z'umwaka w'2021 iyo ntumwa ntiremererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi naho n'ubu yongeye gusaba uruhusha amahigwe si menshi kuko ubuserukira u Burundi i Geneve mu Swiss Elisa Nkerabirori yabwiye akanama ka ONU ko atakaze azofahawe muri ico gihugu Ati numvise ko hari abasabye ko iyo ntumwa yamirizwa n'igihugu canje yokongerwa ikiringo ubwo rwandiko n'ubwabashikira muragwiyamiriza namwe mwibaze igituma hari abaguma bamushaka kandi agateka kazi na muntu kifashe neza nuko akorera inyungu zabo apaneze igihugu n'umucangero mugume mwibaze ico kibazo kuko ibaguma bamwubaraje ko natwe yokoreye tutamushaka Na uramenya ingingo ako kanama kawo ni kazofata inyuma yo kurungikirwa inzandiko zitandukanye z'abemera n'abiyamiriza intumwa ya ONU ico bikoze umujyango umwe bwa Buraya wemeje i Geneve mu Swiss ko utewa makenga nibibera mu Burundi nko gufungira abantu ubusa gusa ntiwavuze aho uhagaze kuri ico kiringo kigiteye impari Pierre Claver Inkuru ku bwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika tubandanirize mu Rwanda aho sentare yibanze ya Kicukiro yarayifashe ingingo yo gupfunga by'agategekanyo uwitwa Denis Kazungu mu gihe cy'iminsi 30 imbere y'uko rubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi Kazungu yagirizwe ivyaha biremereye birimwo ivyo kwica barenga 10 Eric Bagirubusa ejo yakubitiye mu rukiko kumviriza dosiye ya Kazungu
umupira w'ibara ry'umuhondo n'ipantaro ijya gusa na kaki ari mu maboko y'abapolisi icyarimwe mu mapingu rubanda rumukomera ariko we yisekera uko niko Denis Kazungu yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama mu mujyi wa Kigali umucyumba cy'urukiko umucamanza yibukije uko imiburanire yagenze ku byahica umubushinjacyaha umukurikiranyeho ibyo birimo cyaha cyo kwica umuntu ku bushake yica rubozo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato guhisha umurambo w'umuntu n'ibindi iyo abapolisi batahaba ababuze ababo bashakaga kwihurira ibyo byose umucamanza yarasesenguye ingingo ku yindi yanzura ko ibyagezweho mu iperereza byagaragaje ko hari imibiri 12 yagaragaye kandi Kazungu yemera ko ari we wabishe yashingiye kandi ku mvugo ze zo mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha ahuregwa yemera ko hari abandi bantu babiri yishe yarangiza akabateka mu isafuriya amagufa yaba akayamenagura mu mugambi wo gusibanganya ibimenyetso yisunze ingingo z'amategeko mu manza z'inshinjabyaha umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zigaragaza ko Kazungu yakoze ibyaha yashingiye kandi kukuba uregwa ubwe yiyemerera ibyaha ntanabyicuze umucamanza ategetse ko Kazungu afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi yavuze ko mu kumufunga ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo ibyaha aregwa bihagarare yavuze kandi ko ari n'umwanya mwiza wo kurinda abakorewe ibyaha iburanisha rirangiye abapolisi bongeye kuboha Kazungu bamusubiza muri kasho ari nako rubanda rumukomera kuri bamwe mu babuza babo byaramarira gusa gusa uko ubushinjacyaha busobanura dosiye ya Kazungu naho bwumvikanisha umwuga yaba yarakoraga ijwi rya Amerika rimaze iminsi riko riperereza kuri uyu mugabo w'imyaka 34 y'amavuko mu makuru twagezeho aratubwira ko Kazungu nta mugore agira ayo makuru akatubwira ko Kazungu yigeze kugiraho ishuri ry'incuke riherereye Nyabisindu mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo byabaye ngombwa ko dusura iryo shuri tuhageze twasanze iryo shuri Kazungu yari yararyise Berwa Nursery School Bwana Emmanuel Siwomana atuye Nyabisindu mu myaka ibarirwa muri 17 acuruza ibikoresho birimo ibyifashishwa mu mazi no mu mashanyarazi aho acururiza ni nko muri metero 10 ujya ku ishuri ryahoze ari rya Kazungu yatubwiye ko bari bazi Kazungu
nuko ababyeyi keshi bavugaga yuko abana kunda kubakubita ishi kugirute ari cyo mbega tumuze ariko tumubona nk'umuntu nyine wigisha nta n'ikindi kibazo tumuze impamvu byadutunguye twatumenyereye kuba tumuziho Kazungu umurezi ariko tumaze kumva ngo yisha abantu byaradutunguye cyane turikanga
uyu mugabo agasanga bikwiye ko ababuza babo babona ubutabera buboneye
kurekurwa bwo nk'ibyakunda kumva yuko bakamuzanye mu ruhame tukongera tukamureba tukibaza uburyo ko no kumuburanisha uriya nuko nyine igihano cy'urupfu cyavuyeho kuko nawe nta bumuntu afite kuko uyu muntu yisha abantu 14 arakicara hari akabyemera ngo ngiye narabishe si haba gifite ubumuntu
ibyaha Kazungu akurikiranyweho ubushinjacyaha ntibugaragaza muri dosiye yabwo igihe nyacyo yaba yaratangiye kubikorera gusa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda nibwo byamenyekanye ko uyu mugabo yicaga abantu yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yakodeshaga mu kagari ka Busanza ikanombe ku Kicukiro mu myiregure yabwiye umucamanza ko yisha abo bantu nyuma y'uko bamuteye sida ku bushake bwabo ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwihutiye kwitangaho umucyo ruvuga ko Kazungu abeshya ari mutaraga ijwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muri Uganda imiryango y'abarundi igera kuri 40 yahungiye muri ico gihugu inyuma yo kuva muri Kenya isaba gutahukanwa mu Burundi mu rukurikirane rw'inkuru ijwi rya Amerika Eric ikora mu ikambi ya Nakival uno musumenyesha makuru Ignatius Bahizi aratugira ku muriri wingene abarundi bashitse muri Uganda n'ubuzima babayemo
Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura.
Muri Kenya uko byagenze cyambere umutekano muke, ikindi cya kabiri nuko twari tubayeho nabi. Dufata umwanzuro wo gusaruka inyuma mu gihugu cyacu.
Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 2,000 y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1,600 ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduka hamwe ugiye n'ukuvuga ntabwo twe twapokera indyo twari mu nkambi ya Karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi aba bosi rero ibiryo barabiduza hamwe izondya upokeye izo z'icyo 1,600 wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize ngaha ahantu ho gukorana ahantu mu butayu wirirwa wicaye kuvuga ugiye kubitaro hoho bakubwira ngo wakamya amaraso ngo wakamya amazi y'umubiri kumbe ninzara nta kintu ufite uri kurarya natwe turavuga ati ko atagahunda yo guhungura impunzi irimo rekaduhite dutaha
Nongiye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda.
Twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda. Uganda yaturekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma. Tugaruza muri Uganda. Batusubiza inyuma tuvuga ko hanatamu atamuhanda duhafise utugarura mu Burundi. Muri UN ya Uganda yabari yitwakira ituzana hanga.
Twaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia. Duhitamo kuza turaza nyene dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene n'abandi baza baraduha ubuyambyi nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira kutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira ama rero baradufata baratwaka ivyangombwa nyene vy'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika baca baratwirukana twibwe baritwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutora yo mu Bugande baratuzana ngaha
tuza kugera ahantu bita Kagitumba turinjira mu mpaka w'u Rwanda muri migration y'u Rwanda barapima imizigo barareba ko cyavyuma twa batuzanye imizigo barapima basanga ntangorane ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba ta mwese tubabone mwasubiye muri Uganda cha turagenda turacumbika aho kuri border Kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi 3 badufasha baduha ibiryo n'ukuri abanyagihugu ba Uganda imani bahezagire kuko baradufashije cyane
ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya kuri bo ngo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona
muri Kenya nta kiza kiri icyambere kubera ko abasudani abaricha abantu bitwa ko turabagarara ke twe niko batwita
ni kuvuga
numugarara ke cyase bashaka kuvuga iki
no murundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagarara ke
fitaga telefone ugende bakwike uburi kurakora kazi ko kunyonga piki bakwike umwana afenu yunde amazi ku robine basudani bakaza nibihiri n'amacumu nibike bakatwica ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hako dupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'abaducumita batuzize ubusa
abasudani hari ikintu bakora imigumuko bakica abo izo mpunzi z'abarundi badasangiza ubwoko nabo basudani
hari abantu bishe mu kabibona ngo bishe umuntu runaka
umwe si babiri si batatu sagasheshe twarumuri bagiye bana nabivuga no mu makuru abana bagiye ku kwibomba kuvoma bapfuye akantu bacha batora ababuye n'abantu bakoresha amabuye mu kugwana intambara ikabitanguye
abakuriye inkambi ya na Kivale bavuga ko bategereje kuzacuriza impunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa Kenya igihe bazabacura izindi mpunzi z'abarundi Emma Koloi n'ukuri ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya na Kivale
they had easily accessed as well the western border that is
ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka wo mu burengerazuba w'u Rwanda na Uganda nuko niho zahagarikiwe zisubizwe nyuma hasheri na leta ya Uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya na Kivale kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikwiye kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga igihumbi ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri zitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri Somalia Ethiopia hamwe na Sudani Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika mu nkambi ya na Kivale Uganda
ijwi rya Amerika tubandanirize kuganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya 27 y'ukwacyenda 1979 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yashyizeho ministeri y'uburezi ikaze mu kiganiro Amerikana Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegeko nshinga rivuga ko ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwose buri mu maboko ya Perezida wa Repubulika ba ministre be bitwa sekretari na abajyanama be itegeko nshinga risobanura ko Perezida ashobora gusaba igitekerezo mu nyandiko buri muyobozi wa departement ashinzwe departement ni ryo zina rya ministeri Congress yashinze guverinoma ya mbere ku itariki ya kane y'ukwa gatatu 1789. Yari igizwe na ministeri enye gusa, ni ukuvuga departement enye gusa, iy'ububanyi n'amahanga, iy'imari ya leta, iy'intambara yaje guhindurirwa izina yitwa iy'ingabo z'igihugu, n'iy'ubutabera uyiyobora akaba n'umushinjacyaha mukuru w'igihugu. Mu myaka 234 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze ifite departement, ni ukuvuga ministeri 15. Zino enye za mbere na mbere zo kwikubitiro zamaze imyaka 59 irengaho gato arizo zonyine ziriho. Congress yashinze iya gatanu y'ubutegetsi bw'igihugu mu 1849, iya gatanu y'ubuhinzi mu 1862, iya karindwi y'ubucuruzi mu 1903, iya munani y'umurimo mu 1913, iya cyenda y'ubuzima mu 1953, iya cumi y'imiturire n'iby'imijyi mu 1965, iya cumi n'imwe yo gutwara abantu n'ibintu mu 1967, iya cumi n'ebyiri y'ingufu mu 1977, iya cumi na gatatu y'uburezi rero mu 1979, iya cumi na kane y'abasirikare bavuye ku rugerero mu 1989, iya cumi na gatanu ari nayo ya nyuma yavutse y'umutekano w'imbere mu gihugu mu 2002. Ijwi rya Amerika. Congress imaze kwemeza itegeko rishinga departement y'uburezi, President Jimmy Carter wari uriho icyo gihe yarishyizeho umukono ku itariki ya 17 y'ukwa 10 1979. Departement yatangiye gukora ku mugaragaro ku itariki ya 4 y'ukwa 5 1980. Yaturutse ku rugamba rurerure. Umushinga w'itegeko watangiye kugibwaho impaka muri Congress guhera mu 1978, ariko inshuro nyinshi nyinshi ukabura amajwi akwiye. Impaka zakemuwe n'uko uburezi buzaguma mu nzego z'ibanze nk'uko bisanzwe. Departement y'uburezi na gouvernement yo ku rwego rw'igihugu ntibagomba kwivanga mu by'imfashanyigisho cyangwa gushyiraho amashuri. Departement ishinzwe gushyiraho politiki zo kugena imari yo gufasha uburezi, kuyisaranganya no kugenzura uko ikoreshwa mu bo iba yahawe. Igomba kwita cyane cyane ku bibazo by'ingutu bishobora kuvuka mu burezi, kurwanya ivangura mu burezi no gukora ku buryo uburezi bugera kuri bose kandi kimwe. Nyamara n'ubu hari ababona ko ikwiye kuvaho. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko yananiwe gukemura ikibazo cy'ubusumbane mu myigire hagati y'abakene n'abakire. Mu banyapolitiki, abatayishaka biganje mu ishyaka ry'abarepublikani. Muri bo twavuga nka Donald Trump, avuga ko aramutse atowe yahita ayisesa. Gusa ikibazo ni ukumenya niba Congress yamwemerera. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Radio ijwi rya Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari kumwe natwe, aha niho duce tuba turarangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo. Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turongera hanyuma ahanje turaza gusubira saa 12 mu makuru azoragezweho ico gihe.
Radio ijwi rya Amerika. Yabali, subiso chachu. Radio, ishwija Amerika yo. Yabali, subiso chachu. Mugutera, igihugu cy'u Burundi. Yabali, subiso chachu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabali, subiso chachu. Thank you.
batanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya